Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika yabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri Beneza mwese muduteze amatwi muri kumwe na Frederic Mundikije
na Edirwema nanjye ndabasuje kandi bayikaze amakuru yacu kuri uyu mugoroba mu Burundi. Komisiyo ishinzwe kugenzura itangazamakuru rikora sense yatangaje ko ntacyo yavuga ku byaha abanyamakuru b'ikinyamakuru iwacu baregwa kuko bikiri mu butabera.
Kubera sindamenya neza ikibapfunze bapfunzwe kubijanye n'umwuga komesha makuru aho o twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa.
Uyo ni Nestor Bankumukunzi, umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ukuntu inyamakuru n'amaradiyo bikora mu Burundi. Mu gihugu cya Zimbabwe, abapolisi batesheje imyerekano y'abakozi basaba kongererwa umushahara.
Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kiyisilamu Abubakar al-Baghdadi.
Ivanka Trump, umukobwa wa Perezida Trump, akaba n'umuhanuzi muri perezidansi yiwe ari mu rugendo mu gihugu cya Maroc.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Cameroon. Ayo makuru n'ayandi yavugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo.
Aya makuru tuyatangiye mu gihugu cya Zimbabwe, aho abapolisi baburijemo imyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara. Ibyo bibaye umunsi umwe nyuma yaho abaganga bariko baragira imyerekano yo gusaba kongerwa umushahara bakuriwe mu kazi. Muri izi ndwi ziheze, imyerekano yarabaye intavanako mu gihugu cya Zimbabwe kubera ubutunzi buguma uyanzara. Abapolisi bitwaje ibihiri batangiriye abariko baragira imyerekano banababuza kuva mu kibanza bari bakoraniyemo ku murwa mukuru Harare. Abantu isinzi bari bitavye iyo myerekano kandi bari bafite umugambi wo gucumbika ku biro bitandukanye vya leta aho vyabitekanijwe ko bashikiriza urwandiko ruriko urutonde rw'ibintu basaba.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Cameroon mu duce twiganjemo abakoresha ururimi rw'icyongereza. UNICEF ivuga ko abana hafi 855 batiga. Isanga nta gikozwe ibyo bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri abo bana ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange. Abaharanira ubwigenge bw'igice kivuga icyongereza bahagaritse amashuri bihimura kuri leta bavuga ko ibavangura. UNICEF ivuga ko mu myaka itatu ishize amashuri arenga 77 yasenywe. Igaragaza kandi ko habayeho no gushimuta abanyeshuri n'abarezi babo. Umuvugizi wa UNICEF Marizie Mercado yanenze icyemezo cyafashwe n'abaharanira ubwigenge ivuga ko kimaze kugira ingaruka mbi ku bana no ku miryango yabo. Asobanura ko nyuma y'amezi abiri ashize umwaka w'amashuri utangiye 90% y'amashuri ya leta agifunze mu duce two mu majyaruguru n'amajyepfo ashyira uburenganzira bw'igihugu. UNICEF irasaba impande zirebwa n'ibibazo biri mu duce dukoresha icyongereza zirimo imitwe yitwara gisirikare na guverinoma kudakoresha abana n'uburezi nk'intwaro mu rugamba bahanganyemo. Iri shami rya UNICEF rivuga ko rikeneye nibura $20 million kugira ngo rishobore gutanga uburezi ku banyeshuri babukeneye.
Ivanka Trump, umuhanuzi mukuru muri presidansi ya Amerika, yashitse mu gihugu cya Maroc aho agiye gushikiriza imigambi yo guteza imbere abafasoni mu byerekeye ubutunzi. Uyu mukobwa wa perezida Donald Trump yakiriwe n'umuganwakazi Lala Meriama hamwe n'umushikiranganji yajejwe imigenderanire uyu munsi kuwa gatatu mu nama yabereye ku murwa mukuru Rabat. Muri urwo rugendo rw'iminsi itatu azogira mu gihugu cya Maroc, Ivanka Trump azoshikiriza umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guteza imbere abafasoni ku isi mu byerekeye ubutunzi uzwi ku izina Women's Global Development and Prosperity Initiative. Uyu mugambi watanguye mu kwezi kwa kabiri uzofasha abafasoni $50 million mu bihugu ikiri mu nzira y'amajambere mu kiringo cy'imyaka itandatu iri imbere. Muri urwo rugendo Ivanka Trump ari kumwe na Sean Cross, umukuru w'ishyirahamwe ryigenga ryitwa The Millennium Challenge Corporation risanzwe rikorana n'igihugu cya Maroc mu migambi yo kunagura ubutunzi, kurwanya ubukene hamwe no gukomeza inzego.
Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore wari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa leta ya Kiislam Abubakar al-Baghdadi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu mu mujyi wa Ankara, Perezida Erdogan yagize ati: "Twafashe umugore we na mushiki we ariko ntitwigeze tubikabiriza nk'uko abandi baherutse kubikora." Abo avuga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ingabo zayo zari zimaze kugaba ibitero byaviriyemo al-Baghdadi kwica. Perezida Trump yafashe urupfu rwe nk'insinzi ikomeye. Perezida wa Turukiya ntiyigeze asobanura mu buryo burambuye uko umugore wa al-Baghdadi yatawe muri yombi. Ku wa kabiri, abategetsi muri Turukiya bari batangaje ko bataye muri yombi mushiki wa al-Baghdadi, umugabo we ndetse n'umwana wabo. Umwe mu bategetsi muri icyo gihugu yavuze ko mushiki wa al-Baghdadi witwa Razmiya Awad w'imyaka 35 yafatiwe mu gitero cyagabwe mu gace kayoborwa n'ingabo za Turukiya kari mu ntara ya Aleppo. Andi makuru atugezeho mu kanya nuko guverinoma y'u Rwanda yandikiye abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Kagame kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba, aba bombi bakatiwe n'urukiko. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umwanzuro abadepite bashingiyeho uko abagabo bombi bafunzwe binyuranyijwe n'amategeko bwawo ukemangwa. Minisitiri w'ubutabera Businge avuga ko mu mategeko y'u Rwanda nta guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza Radio Jumbe ya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3.
Mushobora kandi kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kudusura ku zindi mbuga zacu zirimo urwa Facebook, urwa YouTube ndetse na Twitter.
Kunturo ya mbere nyuma indwi zibiri ya minisha makuru bane ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bafunzwe urwego rucungera ngene ibinyamakuru n'amaradio bikora mu Burundi sense rwagize icyo rushikiriza kuri uyu wa gatatu kumuhingamo. Nestor Rank Mukunzi arongoye urwego sense yavuze ko atakintu urwego arongoye rushobora kuvuga ku byaha abamenyesha makuru bagirizwa ngo kwera rudashobora kwinjirira utungane. N'inkuru ya Eloge Wirikaneza umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya.
Yugururira ibikorwa by'ukwerekana uko abakenyezi bahabwa ijambo mu binyamakuru bitandukanye mu Burundi. Diane Ndonse atwaye ishyirahamwe ry'amenyeshamakuru b'abakenyezi ya FJ mu mfinyamfunyo y'Igifaransa yagarutse ku kibazo cy'amenyeshamakuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu bafungiwe mu ntara ya Bubanza kuva kwa 22 ukwezi guheze.
La FJ a aussi conduit le processus qui a abouti à la mise en place d'une charte des médias sensible au genre et de son plan
yateguye ibikorwa byashitse kumwumvikano w'ibinyamakuru wo kwitwararika ibijanye n'iringanishwa ry'ibitsina hamwe n'ibiganiro n'amakuru yibanda cyane ku rwaruka n'abakenyezi. Turishimiye kubushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru bwashizeho komite y'ukurikiranishirwa mu ngiro ryayo masezerano, ariko turabajwe no kubona hari umukenyezi ari muri iyo komite afungiwe ububanza. Nyanyese ndiri ubusa wo mu kinyamakuru wacu yahagaritswe kuwa 22 ukwezi kw'icumi ari kumwe n'abagenzi be batatu. Dusaba ubutungane kwihutisha amatohoza kugira ngo barenganurwe. Mu bikorwa byabereye mu kigo cy'amenyesha makuru Maison de la Presse ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'abaserukira urwego rucungera ingene itangazamakuru rikora mu Burundi sense niho bari bari. Nestor Bankumukunza rurongoye mu kiganiro kigufi yahamenyesha makuru yavuze ko dosiye y'amenyesha makuru b'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo atakintu kinini yoyishikiriza ko asigura ko adashobora kwinjirira ubutungane. Kandi nubwo icyariho cy'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Bubanza bafungiwemo yabagirije gufatikanya n'abashatse guhungabanya umutekano w'igihugu, Bankumukunzi bashimangira ko ikigajejwe kitigeze kimenyeshwa icyo bafungiwe.
Kijanye n'ipfungwa ry'abamenyesha makuru kumure nta byinshi impamvu ndakivuga ko kubera sindamenya neza ikibapfunze. Bapfunzwe ku bijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru, aho twosaba ko amategeko yosomwa agakurikizwa, ariko bapfunzwe n'ibindi nk'ukomeje kubivuga mu mwanya waheze. Umumenyesha amakuru akoze ikosa ritajanye n'umwuga wiwe afatwa nk'umwenegihugu asanzwe. Rero nta byinshi nabivuga ko kuko gushika uno munsi abamenyeshamakuru muri sense ntituramenye ngo tumenyeshwe neza ikibafunze, ariko novuga yuko mu gihe amategeko ategekanye kuko zikosa kanaka rihanigwa, kigo sense rero nticovuga ngo itegeko kanaka ntirikurikizwe ko batubwiye guhonyanga uburenganzira bw'abagejejwe ico gisata.
Umupfatso ndonse nawe yagarutse kukuntu abakenyezi baserukiwe mu bimenyesha makuru asanga mu kiringo c'imyaka 3 harabaye impinduka nziza.
Igitegeko cy'icegeranyo sense en 2016 cerekana yuko abamenyesha makuru abakenyezi bajya kuvuga gutorokanya makuru bari ku bice 18 kujya mugihe cy'abagabo byari kuri 82 kwijana, ariko uno munsi muri kino cegeranyo mwabonye yuko bageze ku bice 22, bivuga ko baduze ibice hafi bitanu kujyana, kuko ni 82 birenga kujyana. Mugihe iby'abagabo nabyo biri kuri 73 birenga n'ubuce kujyana, bivuga ko harabaye intambwe. Twebwe rero turabashimira nkaye kujyo yuko mwateye intambwe. Intambwe irahari ariko ntishimishije cyane rwose ku buryo twoshya twicara cyane ngo dukorere kuri urwo rugendo nyine ruhari. Haracyakenewe iyindi ntambwe kandi bivuye ku nguvu zanyu.
Amesha makuru y'ikinyamakuru cigenga iwacu n'umushoferi wabo bafungiwe mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'Uburundi kuva bahagarikwa kuwa 22 ukwezi guheze, bafatiwe muri komine Musigati muri yo ntara nyene. Bari kurondera makuru ku mugwi w'abantu bitwaje ibirwanisho baturutse mu ntara ya Kivu y'Ubumanuko muri Republika ya Demokrasi ya Kongo, bari batanye mu mitwe n'inzego z'umutekano. Umuhari urwanya leta y'u Burundi Red Tabara ufite ibirindiro aho muri Kivu y'Ubumanuko wahavuye wemanga ko barabagwanyi bawo. Amashirahamwe hano y'ubwigenge bwa kiremwa muntu n'ubwamenyesha makuru akomeje kuyamiriza ifatwa n'ifungwa ry'abakozi bayi wacu, agasigura ko bari gukora umwuga wemewe n'amategeko y'igihugu, kandi atatangazo canke ubundi butumwa bw'abategetsi vyigeze ibuzamenyesha makuru kuja kurondera aya makuru na rijyabo ikinyamakuru bakorera cemeje ko bari babanje kubimenyesha abajejwe intwaro. Eroje Urika neza Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Eloge. Tukiri mu Burundi kandi Perezida Petero Nkurunziza yasozereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibutsa Abarundi kuzomusubirira afite amahirwe yo gukomezaho ibikorwa vy'amajambere vyari bigeze mu gihugu. Uwo mwiherero wari umaze iminsi ibiri ubera Gitega ku murwa mukuru wa politika. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi. Tugiye kwishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Desire Hatuyimana ari i Kigali mu Rwanda.
Uwo mwiherero wa leta y'Uburundi warumaze iminsi ibiri ubera ku mugwa mukuru wa politiki Gitega urongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no gusozera ikiringo Petero Nkurunziza yari yaratorewe kuva mu mwaka 2015. Prosper Ntagwamiye, umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi, yabishikirije mu isozerwa ry'uwo mwihwezo.
Uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020. Murazi yuko twimirije amatora mu mwaka uza. Uyu mwiherero rero warukura bimwene ibikorwa byagenze kuri iyo myaka yose 5. Urumva bari umwiherero udasanzwe kwarukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye, imigambi yashoboye gukogwa yagoranye, hanyuma n'ukuraba imigambi yokogwa muri aya mezi asigaye.
Hari kidasanzwe cyashikirijwe muri uwo mwihwezo nk'uko uwavugira leta bishikiriza. Ntahugwami yavuga nk'ibijanye n'imigambi izobananya irangurwa kugeza ikiringo kirangiye. Munyamanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu minsi ya nyuma leta isigaje.
Ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri uwo mwiherero wabaye ni ukubera muri uwo mwiherero abashikiranganji bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri aya mezi asigaye bitazoba birahera biri mu vyo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata. Aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vy'ejo. Nyeni cubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane, impanuro z'umuvyeyi, impanuro za Sebarundi. Yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko batogira wa mugani w'umwana. Murazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodo. Yavuze yuko si iminsi mike isigaye boca badebukirwa bagakora nabi, kugira ngo abazobakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza mu kirundi. Novuga ntibazoshike bamena umushike, ahubwo bazosange ari ubusizi.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yibukije abashikiranganji ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene. Prosper Ntagwamiye amenyesha ko Perezida Nkurunziza yishimira ivyaranguwe na leta yiwe.
N'ubu rero babandanya ari abavyeyi, ntibaraba imigambwe bakomokamwo, ntibaraba intara bakomokamwo, ntibarabe n'amashengero basengeramwo, bumve ko ari abavyeyi. hama wabwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze acabwira ko igihugu kiri kumwe nabo yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti cishwe ingoma kidacanwa nuko rero iyo teka rero Imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikora ko ko nawe nyene azoguma ni hafi yawo mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusangi rero cavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeza akabigeranura muri rusangi yashitanze amanota 95% kwijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bari mu bikorwa bakoranye
bitekanijwe ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza uwo nawe azoba yatowe matora yo kugenekereza rya 20 kwezi kwa gatanu umwaka w'2020 ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka
arakoze Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda udusomeye iyo nkuru y'ijwi ry'Amerika ryakoze rifatanije n'amasoko yaryo mu Burundi y'imwumva ni radio ijwi ry'Amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye ijwi ry'Amerika dukomeza dufatanye kubona makuru agezweho kandi yizewe kwasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogeza mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda kuri uyu wa gatatu hatangiye inama ngaruka mwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha. Ministri w'ubutabera mu Rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta Bwana Johnston Businge yasabye abashinjacyaha gukomeza kubahiriza ibyo amategeko ateganya. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda.
Atangiza inama ireba urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda, ministri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa ya leta Bwana Johnston Businge yibukije abakora muri uru rwego ko bagombye kongera gusubiza amaso inyuma bakareba niba buri umwe yarubahirije inshingano ashinzwe muri uyu mwaka 2019 werekeza ku musozo.
Arebe niba yaraharaniye inyungu z'akazi buri gihe, ko atigeze ateshuka ku nshingano, ko atigeze akoresha ububasha afite mu nyungu ze bwite, ko atigeze ashingira amarangamutima kuri ruswa, kwitonesha, kubunebwe, kugasigane cyangwa kwihagararaho mu mirimo ye. Arebe niba igihe cyose yabonaga ko icyaha cyakozwe yaharaniye yivuye inyuma ko inkiko ziri mu rugo kandi zigakora nazo icyo zigomba gukora.
Ministri w'ubutabera icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yongeye kwibutsa ko abakora mu rwego rw'ubushinjacyaha bagombye kugendana n'igihe kugeza ubu gisa n'ikigengwa n'ikoranabuhanga kugira ngo batazisanga basigaye inyuma mu mikorere. Bwana Businge yavuze ko kubera igitutu cy'ikoranabuhanga kugeza ubu
ibintu byashoboraga gukorwa nonaha ntibimenyekane, byashoboraga gukorwa ejo hashize ntibimenyekane vuba vuba, ubu ngubu ntibigishoboka. Ubu ngubu ikintu kirakorwa mu minota 30 kikaba kirazwa. Ikoranabuhanga, imbuga nkoranyambaga, itangazamakuru, ibi byose biri ahantu hose. Kugira ngo rero umuntu aguma atekereza ngo njye nshobora gukora iki kintu ngo ubuzima bugakomeza, ntabwo bigishoboka. Uyu munsi rero inama nk'iyi ni inama imwe ngaruka mwaka, ni ukuvuga ngo dukore ibyo amategeko atwemerera gukora, tutongera no gutekereza ko dushobora kurengera ntibimenyekane, ntitunakore kugira ngo nibatatubona tugumiraho. Niyo nama twabagira.
Naho Bwana Jean Bosco mutanga n'umushinjacyaha wa Repubulika nawe yasabye abategeka kudakomeza gukora amakosa mu gihe aribo bagombye kuyakumira. Amwe muri yo yakunze kumvikana mu nkiko n'aho abafungwa bagiye bumvikana bavuga ko bafunzwe binyuranije n'amategeko bigizwe mu ruhare n'abashinjacyaha. Bwana Mutanga nakihaniza bagenzi we bishoboka ko bagaragaye hayo makosa.
Umushinjacyaha arahirira kubahiriza amategeko ahereye ku itegeko nshinga. Niwe itegeko ryahaye ububasha bwo gukora investigations and prosecutions. Ni ukuvuga ngo afite powers amategeko amwemerera, izo powers zigomba gukoreshwa neza. Nta mushinjacyaha ufunga umuntu adafite impamvu zikomeye zituma umuntu akekwaho icyaha. Twagiye tubona incidents z'aho babikora bakarengera, abo rero twabafata ingamba.
Umushinjacyaha wa Repubulika akavuga ko nyuma y'inama ngarukamwaka y'umunsi umwe abashinjacyaha baza kwisohoka mu hari impinduka mu mikorere.
Turasanga ko hari bitaragenze neza dusaba ababigiyegize mu ruhare kwikosora. Akenshi dutanga last chance, ntabwo duhita dufata ibihano biremereye kuko buri muntu agomba kuba afite ibisobanuro biba bituma afite ukuntu yitwaye. Ntabwo abashinjacyaha ari abamarayika, bafite amategeko abagenga. Iyo hari iryishwe ntabwo bivuga yuko akenshi aba yabigambiriye.
Iyi ni inama ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa hatangijwe umwaka w'ubucamanza mu Rwanda. Kugeza ubu muri uyu mwaka urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rurabarura imanza zisaga 45,000 rwakiriye, ruvuga ko ziyongereho kugira 70% ufatiye ku yandi madosiye yo mu myaka yashize. Icyakora yose si kwagezwa mu nkiko, ahubwo ngo hashyirwa ingufu mu gukumira ibyaha. U Rwanda nk'igihugu kigendera ku mategeko nk'uko bigaragara mu mibare yatanzwe n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB, ubutabera buhabwa amanota 88 n'ibice 34% muri rusange. Ariko ku kigero cya 17% inkiko zo ntizigenga. Hari kandi Abanyarwanda 40% batanyurwa n'ishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo by'inkiko. Ubutegetsi bukavuga ko ubundi byagombye kuba biri ku mpuza ndengo y'100%. Iyi nama ngarukamwaka y'urwego rw'ubushinjacyaha iribanda ku kureba aho bageze n'aho bifuza kugera, yakomereje mu muhezo. Mu biza kuvugirwamo harimo cyane kunenga bakoze amakosa ajyanye no gufunga binyuranije n'amategeko, no gushima bitwaye neza bareba ku ntumbero y'ejo hazaza ku rwego rw'ubutabera mu Rwanda. Bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Impuza mashyaka ya MRCD uyu munsi yakoresheje ikiganiro kigenewe abanyamakuru i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi. Abayobozi bayo bongiye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda, kandi bemeza ko ingabo za FLN, Force de Liberation Nationale, ari izayo. Ibisobanuro turabihabwa na Inosa Biruka, n'umunyamabanga mukuru Mumbabare wungirije wa MRCD, mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ku mugabane w'Uburayi.
Twebwe turi umuryango nyarwanda witwa MRCD, rwose tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa FLN, biyemeje mu buryo bwo kwirengera bwo kubwira Kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuba ingufu z'abaturarwanda.
Kuva uyu munsi nimba numva neza nk'uko umaze kubivuga, muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za FLN zivugwa yuko zigaba ibitero mu Rwanda zikica abantu?
Ntituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda, kuko mu Rwanda habaye byinshi. Irabumvise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize, hari inkurikizi zabaye, hari abahamagawe na za ribu ze babazangira ngo bumvise bigeze bumva twe batuvugamo. Twebwe rero turagira ngo tubwire abo bose ku isaha yageze yo kwirega.
Abo Banyarwanda bababayege nibo nshaka kumva. U Rwanda rutuwe na miliyoni hafi 12. Mu Rwanda bahatuye bafite umutekano, uyo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya. Ntabwo sinumva yivuga ngo Abanyarwanda nda abo bushaka kuvuga
impungenge Abanyarwanda barazifite nyinshi. Ngira ngo urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka, hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'Abanyarwanda ku maradiyo, Abanyarwanda basigaye batinyuka bakavuga. Nahoze numva ejo bundi umugabo witwa Barafinda, Sekikubu si umusazi, ahubwo gusara kwe ni kwiza kuko avuka
igihe ndashaka kukubaza ku byerekeranye na FLN n'ibyo bitero muvuga mukora. Murareba mugasanga u Rwanda magingwa yaho rugeze rukeneye ibyo bitero, urebye aho rwavuye n'aho rugeze rwiyubaka.
U Rwanda rero aho rwavuye, ngira ngo nkubwire yuko u Rwanda twabisobanuye nabyo, ntabwo aho rwavuye ari habi nk'aho rugeze ubu, ntahejo rushobora kuzaba ruti.
Ntabwo biruka. Aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya. Aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi.
Twebwe turafata iriya gahunda ya FPR yose yatangiye mu kwa 10 muri 90 tukageza muri 1994.
Ariko nitwandika amateka biruka, ubu ngubu turi muri 2019. U Rwanda aho rugeze ubu ngubu, nkamwe ndakubaza, iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka guhindura ibintu, ni iki kintu muzazana u Rwanda rudafite muzabihinduza agakoni k'abanyabufindo?
Oya, ntituzabihinduza agakoni k'abanyabufindo. Aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku butegetsi nibo babona amagambo yo kusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo Rwanda iyo hasi abanyarwanda yabivuga ku
aha abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe
ibyiza bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga 90% badafite ijambo biravugwa uzagiye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza ibyo Ingabire atinyuka akavuga
ahubwo se uwo Ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicayiwe kutigeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze
Ingabire afite igihagararo yubatse Ingabire yaratinyutse n'umukobwa w'i Rwanda
none mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye
bamushize no mu gihome
arakoze Venuste Nshimiyimana gusa tubisegureho ko iyo nkuru itarangiye neza kubera akabazo ka technique ariko muzayikurikira mu buryo murambuye mu makuru yacu ataha muri aya makuru kandi tubabwire ko guverinoma y'u Rwanda yasubije abadepute babongereza bari baherutse gusaba Perezida Kagame kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu mwaka 2016 Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Johnson Businge yavuze ko Frank Rusagara na Tom Byabagamba bajuriye igihano bahawe bityo na n'ubu rubanza rwabo rukaba rukiri mu rukiko rw'ubujurire Minisitiri Businge avuga ko mu mategeko y'u Rwanda nta guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha avuga ko uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye
twababwiye kandi ko mu gihe cy'Zimbabwe abapolisi baburije mu myiyerekano y'abakozi basaba kongerwa umushahara ibyo bibaye umunsi umwe nyuma yaho abaganga bari koragira imyiyerekano gusaba kongerwa umushahara bakuriwe mu kazi muri indwi ziheze imyiyerekano yabaye intavana ko mu gihe cy'Zimbabwe kubera ubutunzi buguma buyanzara
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF rihangayikishijwe n'umubare munini w'abana bataye amashuri mu gihugu cya Cameroon mu duce twiganjemo abakoresha ururimi rw'icyongereza UNICEF ivuga ko abana hafi 855 batiga isanga nta gikozwe ibyo bishobora kuzagira ingaruka zitari nziza kuri abo bana ndetse no ku mutekano w'igihugu muri rusange
Ivanka Trump umuhanuzi mukuru muri presidency ya Amerika yashitse mu gihugu cya Maroc yaho agiye gushikiriza imigambi uteza imbere abafasoni mu byerekeye ubutunzi uyu mukobwa wa perezida Donald Trump yakiriwe n'umuganwa kazi Leila Mariam hamwe n'umushikiranganji ajejwe imigendanire uyu munsi ku gatatu mu nama yabereye ku murwa mukuru Rabat mu rwo rugendo rw'iminsi itatu azogira mu gihugu cya Maroc Ivanka Trump azoshikiriza umugambi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uteza imbere abafasoni ku isi mu ke butunzi uzwi ku izina Women's Global Development and Prosperity Initiative.
Perezida Tayyip Erdogan wa Turukiya yemeje ko igisirikare cy'igihugu cye cyataye muri yombi umugore w'uwari umuyobozi w'umutwe w'intagondwa wa Leta ya Kiislamu Abakar al-Baghdadi. Avugira kuri televiziyo y'igihugu mu mujyi wa Ankara, Perezida Erdogan yagize ati twafashe umugore we na mushiki we ariko ntitwigeze tubikabiriza nk'uko abandi baherutse kubikora. Abo avuga ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ingabo zayo zari zimaze kugaba ibitero byaviriyemo al-Baghdadi kwica. Perezida Trump yafashe urupfu rwe nk'insinzi ikomeye. Perezida wa Turukiya ntigeze asobanura mu buryo burambuye uko umugore wa al-Baghdadi yatawe muri yombi. Ku wa kabiri, abategetsi muri Turukiya bari batangaje ko bataye muri yombi mushiki wa al-Baghdadi, umugabo we n'umwana wabo. Shuti mwari muduteza amatwi ahani dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kwa mwaduteza amatwi dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Fatuma Alimasi Kalala wegeranije aya makuru na Etienne Karikizi wari uyihagarariye muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema
na Frederic Nkundikije nanje ndabifurije umugoroba mwiza amahoro mutekanirwe mu banyu no mu byanyu Thank you.